Yohana ikigabane cha gatandatu. Hanyuma y'ibyo Yesu avayo yigira hakurya y'ikiyaga cy'i Galilaya cyitwa Tiberia. Ishengero ryinshi riramukurikira kuko ribonye ibimenyetso akora ku barwayi. Yesu aduga umusozi yicara nayo n'abigisha biwe. Kandi iminsi mikuru ya Pasika y'Abayuda yari hafi. Yesu yunamutse abona ishengero ryinshi riza kuri we, abaza Filipo ati,
"Tugurira hehe imitsima ngo barye bose?"
Icatumye avuga atyo kwari ukumugeza kuko ubwiwe yari azi ico agira kore. Filipo aramwishura ati,
"Imitsima y'idenari y'amajana abiri yo bakwira, naho umuntu wese yohabwa gatoya."
Umwe mu bigishwa biwe ni Andereya mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira ati,
"Hano hari umuhungu n'udutsimba dutanu twa sayiri n'udufi tubiri, ariko tumaze iki mu bantu bangana uko?"
Yesu aravuga ati,
"Nimwicarike abantu."
Kandi aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko abantu baricara, igitegere cyabo cyari nk'ibihumbi bitanu. Maze Yesu yakira ya mitsima arayihezagira ayigaburira abicaye n'ifi nazo nk'uko bagomba. Bamaze guhaga abwira abigishwa biwe ati,
"Nimwegeranye utumanya gutwa imisigazwa, ntihagire igipfu ubusa."
Baratwegeranya buzuza ibiseke 12 by'utumanya gutwa ya mitsima 5 ya sayiri utwa bariye bashigaje. Bano bantu babonye ikimenyetso akoze baravuga bati,
"Nukuru ni wa muntu avugishwa n'Imana yari akwiye kuza mu isi."
Yesu amenye ko bagira baze kumufata ngo bamwimike, asubira ku musozi ari wenyine gusa. Buhwibiriye abigishwa biwe bamanuka ku kiyaga, batambukira mu bwato baja bukabaja hakurya y'ikiyaga i Kaperinawumu. Bwateranye Yesu atarabashikira, ikiyaga gitangura kuzungazunga kuko umuyaga mwinshi uhuhuta. Bamaze gusoza nka stadiyo 25 canke 30, babona Yesu agendesha amaguru hejuru ku kiyaga ariko aregera ubwato, nabo baratinya. Maze arababwira ati,
"Ni jewe, ntaco mutinya."
Bumva bakunze kumushira mu bwato, buno nyene buca bushika imusozi aho baja. Bukeye bwaho rya shengero ryari rihagaze hakurya y'ikiyaga rimenye ko atabundi bwato bwari hatari bumwe, kandi yuko na Yesu atajanye n'abigishwa biwe mu bwato, ariko abigishwa biwe nibo bari bijanye. Mugabo hari amato ajabuka ava i Tiberiya afata hafi ya hahantu baririye imitsima ihezagiwe n'umwami Yesu. Nuko iryo shengero ribonye ko Yesu atari hari n'abigishwa biwe n'abaruko, rija muri ubwo bwato nabwo rijabuka i Kaperinawumu rirondera Yesu. Bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati,
"Mwigisha, wajino ryari?"
Yesu arabishura ati,
"Nukuri nukuri ndababwire, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nibyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari w'Imana Data yashyize ku ikimenyetso."
Baramubaza bati,
"Tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana?"
Yesu nawe arabishura ati,
"Igikorwa cy'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye."
Nuko baramubaza bati,
"None ukora ikimenyetso ki ngo tukirabe tukwizere? Ukora ikimeze gite?"
Basogokuruza bacu barirama no mu bugaragwa, nkuko byanditswe ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mu ijuru.
Yesu arababwira ati,
"Nukuri nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, Data ni wabaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo."
Baramubwira bati,
"Mugenzi, na ntagize wahora uduha uwo mutsima."
Yesu arababwira ati,
"Ni jewe mutsima w'ubugingo, uwuza kuri jewe ntazosonza namba, kandi uwunyizera ntazogira inyota namba. Ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizeye. Icyo Data ampa cyose kiranshyikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya. Kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba. kandi cuwa ntumye agomba ngiki agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana ariko ngo nzokizure ku munsi wiherezo uko iki arico data agomba agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashyira nanje nkazomuzura ku munsi wiherezo
bunda bayuda baramwidodombera kuko yavuze ati
ni jewe mutsima wamanutse uva mwijuru
bati
usi wa Yesu umwana wa Yosefu nase na nyina turabaza
nanavuga ati ngo namanutse mva mwijuru
Yesu arabishura ati
ntacyo mugira imyidodombo muri mwebwe nta numwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwega kweze nanje nzomuzura ku munsi wiherezo mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ko bose bazoba bigishijwe n'Imana uwumvise ibya data wese akabyiga aza kuri jewe so kugira ngo hari uwabonye data atari uwavuye ku Mana uwo niwe yabonye data ni ukuri ndakubwire koko uwizera afise ubugingo budashyira ni jewe mutsima w'ubugingo basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa uwo niwo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awujya ko ntapfe ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru nihagira uwujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo
abayuda batana kwibirake bati
uwashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo turye
Yesu arababwira ati
nukuri nukuri ndababwire nimutarye umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe nta bugingo mwogira muri mwebwe ujye umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashyira nanje nzomuzura ku munsi wiherezo kuko umubiri wanje ari icyo kurya cy'ukuri n'amaraso yanje ari icyo kunywa cy'ukuri ujye umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe nanje nkaguma muri we nk'uko data w'ubugingo yantumye nanje ndiho ku bwa data nikundya n'abazobaho ku bwanje uwo niwo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru sinkuwo basogokuruza banyu bariye ariko bagapfa ujye uwo mutsima zohoraho ibihe bidashira
ibyo yabivugiye mu rusengero rw'abayuda yigisha i Kaperinawumu nuko benshi mu bigishwa biwe babyumvise baravuga bati
iryo jambo riragoye hari uwo ryumva akarishobora
Yesu amenye mu mutima ko abigishwa biwe bidodombera ibyo arababaza ati
mbega ibyo birabatsitaje none bizomera bite nimwabo n'umwana w'umuntu adugaje iyo yahora ubwa mbere impwemu nizo zitera ubugingo umubiri ntacumaze amajambo ndababwiye n'impwemu n'ubugingo ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera
kuko Yesu yahereye ubwa mbere aza batizera bari bo n'uzomuguru wariwe kandi aravuga ati
nicyo cyatumye ndababwira ko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na data
kuva icyo gihe benshi mu bigisho biwe bamuva inyuma ntibaba bakijyana nawe Yesu abaza bamwe 12 ati
mbega namwe muragomba kwigira
Simoni Petero aramwishura ati
tuje kwandega mwigisha ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana
Yesu aramwishura ati
mbega si jewe n'abatoranije uko muri 12 ariko umwe muri mwebwe n'umwansi
yavuga Yudisi Karyota umwana wa Simoni uko ari we yagira zo umugure yari uwo muri bamwe 12